mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru zibigize sentare nkuru y'intara ya Bubanza yafashe ingingo yo kubandanya ipfunza yamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu no mushoferi wabo.
Uru yeye tuwabazi kanda dutangaji kwa kubugatu na taa kibagira wako munga wako tuwe mbitu msatugira na mungani kibagatu msatugirize wita fehapel nukufuga yuko nyungingo tuyanga tutayeme hamarero uwe butungani mkawandanya mkura.
Uyu ni Antoine Kaburahe yatanguje ikinyamakuru iwacu avuga ingene bakiriye iyo ngingo ya sentare nkuru ya Bubanza. Iyo nkuru co kimwe ni yerekeye intumwa idasanzwe ya ONU kwibazo c'amatati ya politika ari mu Burundi yatanze imihoho. Turazigaruka ko handi hatombe hafi ya maradio yanyu. Akombaze ndabwire muri make ko abantu bagera kuri 71 bahitanywe n'umuriro wadutse muri gari ya moshi yarigwiriyemo abagiye gusenga muri Pakistan mu gatondo kuno wa kane. Abategetsi muri ico gihugu bavuze ko ari umuriro wavuye kuri bombone yarimo gari ya Faransa ribivuga. Abakomeretse ni 44 ariko hari urundi ruhande ruvuga ko bashobora kuba barenga bo mu gihe zimwe mu mbonesha kure zikora muri Pakistan zerekanye imiduga itari mike yoba yaturiwe n'uwo muriro. Abajeje uruza n'uruza rw'abantu muri ico gihugu bavuze ko imodoka zahiye zitarenga zitatu. Umushikiranganji ajeje vy'agateka kazi na muntu Shiren Mazari mu butumwa yacije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko iyo nsanganya yatewe n'ico yise ugusamara kw'abakozi ba gari ya moshi kuko ubundi ata muntu n'umwe ari kuri kwinjirana ikintu ica ico cose gishobora gukwiragiza umuriro vyoroshe nka gaz. Umushikiranganji yasavye amatohoza yihuta asigura ko ingenzi zari kubwirizwa gusakwa imbere yo kwinjira muri yo gari ya moshi. Abakozi batatu bakora mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM barishwe bahitanywe n'amasasu hagati y'abasirikare ba Leta ya Sudani n'uyumanuko hamwe n'abayirwanya bo mu muhari Front de Salut National. Iryo shyirahamwe ryatangaje ejo kwa gatatu ko ryahagaritse ibikorwa byo gupima Ebola mu bice biri hafi y'urubibe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Liatari Putsowa ajeje kumenyesha amakuru muri OIM ku murwa mukuru Juba yabwije ijwi rya Amerika ko umugore umwe n'abagabo babiri bishwe kwa Mungu mihana yahitwa Isebi ni muri leta ya Yei River. Gushika kwejo kwa gatatu OIM ntiyari bwamenye ico abakozi bayo bariko barakora igihe bahitanywa n'iyo mirwano. Nkuko uyo mutegetsi abisigura, abakozi zijana na 15 wo mushamwe mpuzamakungu hatanga imfashanyo bamaze kwicwa muri Sudani yo mu manuko kuva intambara itangura mu kwezi kwa 12 hari muri 2013. Igipolisi muri Afrika y'Epfo cahagaritse abanyamahanga bashika ku 100 bari bacumbitse ku biro vya RCR vyitaye impunzi i Cape Town biyamiriza urwanko n'ubugizi bwa nabi bikorerwa abanyamahanga. Abanyamahanga benshi bagwiriyemwo abanyafrika bavuga ko barambiwe no gufatwa nabi hamwe no gukorerwa ivangurwa muri Afrika y'Epfo. Basavye ishami mpuzamakungu ONU kubimukira ko bimukira mu kindi gihugu bakavuga ko badatekaniwe inyuma y'ibitero bakorewe mu kwezi guheze. Afrika y'Epfo ihaye indari impunzi zisaba ubuhungiro hamwe n'impunzi bagana bagera ku 300,000 nk'uko ibiharuro leta ishikiriza bivyerekana. Abenshi muri bo bakomoka muri Somalia, Ethiopia, Zimbabwe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook na YouTube yacu ni VOA radio yacu. Ibubanza muratwumva tankomanzi muciye ku mirongo migufi ya shortwave
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ngenda bahe ikaze ivyamenyesha makuru n'ubutungane mu gutangura amenyesha makuru bane bikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo mu Burundi bagiye kubandanya bapfunzwe sentare nkuru y'intara ya Bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanya mukanya mvuganye na Antoine Kaburahi yatanguje ikinyamakuru iwacu ambwira ko inkuru ibaye inca mugongo kubanyamwuga no kubakorera ikinyamakuru iwacu
ngingo tubabazi cyane kandi dutangaje kuko nkuko twaje twivuga kuva bagifatwa nta cyaha twiyebwe tubona kibagira bagenzi bacu bagiye kurongera amakuru nkuko umumenyesha makuru wese abikora iyo yumvise ibintu byabaye hari hari havuze yuko habaye igitero mu Rwanda niho rero bafata imodoka baragenda mbere bagiye hakiye bavuye Bujumbura saa sita n'iminota 15 itero byarayi bibaye mu ijoro rya keye kandi rero bashitse ubanza ntibaronse umwanya gukora murazi ko bakiri babahagarika babwira yuko ari kubafasha kubashyira muri sekurite mugayo sekurite bavuga ko abaye kubashyira muri kasho mu ntango mbere babashyize muri kasho ukuntu kumeze nabi cyane ntawo kwirwara bigaruka ko hama rero bahava barabimura parke bashyira muri ibumbiro rya Bubanza n'umusoro niho hategerezwa kubategereza gucisha imbere ya magistra akavuga yuko abandanyije kubagumana canke abarikura ubu rero duje kuronka inkuru ivuye hari Bubanza yuko bakomitse inkuru rero tubabazi kandi dutangaje ko ku bwacu nta cyaha kibagira bakoze umwuga wabo
muri uko kubagumana igica gikurikira gica kibiki acaba ari kubandanya bumvirizwa canke
oya twebwe icyo cyatugira n'abunganizi bacu dushatugira ibyo bita faire appel no kuvuga yuko iyo ngingo tuyanka tutayemeye hama rero uyu butungane bukabandanye bukora ariko rero umuntu yabagiriza muraziko bagiriza yuko bakoranye n'abantu Burundi n'abagutera Burundi donc complicité icyo cyatugira nta cyabaze utora nta na kimwe bazotanga kijya muri ibyo ubu rero twebwe tugiye kugira ibyo bita appel hama tubandanye ubutungane bukore mugabo n'ingingo yabaje kandi itangaje
muri uko kunguruza kwanyu murizera ko hari kizohava kivamo
iyo umuntu yunguruje nuko aba yizera iyo wunguruje nuko uzi yuko atacu wagira handi iyo ibintu kwagira ubwibutsi narafashwe none gahe n'ibyo bagafata cyane icyo bari bwakore kuba bafashe bataratangura nako kazi kari kabatwaye yega kazi kumenyesha makuru murabizi ntigakorerwa mu biro ntigakorerwa Bujumbura bumvise ko abaye igitero mu cyanguzo canke Makamba canke Muyinga canke Bubanza umumenyesha makuru agenda kurondera inkuru aho yayumvise inkuru ndi musanga ku biro nta kose na rimwe bakoze kandi ibyo bagiriza nta na kimwe bazokwigira babatora kuko nta na kimwe kihari
Antoine Kaburahe mukanya mugitangura kutubwira uko mwakiriye ino nkuru umwana avuze yuko bagifungwa amenyesha makuru n'umushoferi wabo batari bamerewe neza ubuho aho bari vyifashe gute
umunyororo nta nari muba mwiza nta nari mu munyororo byoha mugabo nuvuga ko ari hakarusho na karusho kuko aho bari bafungiye bwa mbere hari ahantu hari cyane ahantu hato nakazu nahajya abitabarira hari aho nyine nyime bita kasho ubu rero bari muri prison y'Ubanza novuga yuko ari mitende mugabo naho nyine ntibategezwa ko bari ngaho
umwe mu bamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu biravugwa ko hari ingwara afise zitamwemerera kuguma apfunzwe gutyo ico kintu butungane hari ico goba kids
ego anyitse ndira ubusa umunyesha makuru amuzi asanzwe gifite namagara make aramerewe nabi umuntu afite amagara make twibaza yuko bwo kiraba kanamutezurira wewe kubera amagara ko yivuta amagara ikibazo yuko umunyororo azowushobora kuko asanzwe agwaye izo rero reka tubanze tugire iyo apel hama ivyo sogerageza gusaba yuko yotezurirwa canke bakaraba ingene babigira kubufungira mu bitaro nta munyororo azoshobora nyese n'ukuri.
Antoni Kaburahe mwatanguje ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika. Tukiri kuri iyo nkuru amashami atari make yaba ayo mu karere Afrika na mpuzamakungu akomeje kwiyamiriza ipfungwa ryawe bamenyesha makuru yekana bamwe mu banyepolitike b'Abanyamerika nka Karenas atwara akanama kungirije kajeje imigenderanire y'inama nshingamateka ya Amerika hamwe n'ibihugu vya Afrika kwa gatanu yanditse avuga ko ate umutima uhagaze n'ipfungwa ryamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo mu rwandiko rwiwe yagize ati ndugure twa mugina ukwibasira amenyesha makuru no kwibasira ubwigenge bwa kiremwa muntu ndasavyire kugwa bidatevye byamenyesha makuru Agnese Ndirubusa Christine Kamikazi Egide Harerimana Terence Muzenzi n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bompi bakoreye ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'u Burundi. Tukirigume ku makuru y'u Burundi ahino mwidasanzwe ya ONU ku kibazo c'amatati ya politiki ari muri ico gihugu yatanze imihoho. Michel Kafando yahoze atwara igihugu ca Burkina Faso atanze imihoho atararangiza igikorwa co gufasha mu guhuza abegwa n'amatati bose mu Burundi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akurikiranira hagufi vya politiki y'u Burundi. Claver amahoro ngaho mu Rwanda. Claver uratwumva? Pierre Claver ni nkuru turacari kumwe ku murongo wa telefone turumva Claver atari ko aratwumva ku murongo wa telefone barabandanya bamurondere ariko mukurindira tubanze tunyarukire mu Rwanda ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu uriko buriga kuzindi ngamba zigamije gukumira ikiza ca Ebola tubonekeje mu gihugu ca Congo. Ni inama ikurikiye yarayihuje ba ministre b'amagara y'abantu b'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Congo. Mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana araduha ibindi kuri no nkuru.
Ni inama irimo guhuza minisitiri w'ubuzima n'abayobozi b'uturere twose tw'intara y'Iburengerazuba, abayobozi b'ibitaro, abajyanama b'ubuzima n'izindi nzego zihuriza hamwe imbaraga mu gukumira ko Ebola yabona icyuhica mikototera u Rwanda. Iyi nama irimo kubera mu muhezo ariko mbere gato y'uko abanyamakuru bahezwa, minisitiri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba yabanje gushimira inzego zose zakoze uko zishoboye Ebola ikabasha gukumirwa kugeza amagingo ikaba ataragera ku butaka bw'u Rwanda. Ariko minisitiri w'ubuzima asaba ko hatabaho kwirara
ku mipaka y'igihugu cy'abaturage cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'uturere two mu majyaruguru. Ni uturere two gushimira cyane, ari abaturage, ari abayobozi bose turabashima kuko imbaraga mushyiramo amanywa n'ijoro, abajyanama b'ubuzima, abayobozi b'ibitaro, inzego z'umutekano, abayobozi b'ibigo nderabuzima, imbaraga mushyiramo zatanze umusaruro. Ni ikintu cyo gushimira ariko nta kwirara. Nta kwirara nubwo icyorezo kirimo kigenda kigabanuka mu buryo bugaragara, abaturanyi nabo bashyizemo imbaraga zishimwa.
Iyi nama ikurikiye indi yarayibaye ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu nayo yabereye mu muhezo ihuza abaminisitiri b'ubuzima Dr. Diane Gashumba ku ruhande rw'u Rwanda na Eteni Longondo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, guverineri w'intara y'Iburengerazuba kimwe n'inzego z'u Rwanda zishinzwe umutekano. Amakuru ijwi rya Amerika ryahawe n'umwe mu bari muri iyi nama ariko utifuje ko amazina yatangazwa, nuko mu byaganiriweho harimo kongera kunoza no guhuza ibikorwa byo kugenzura abambuka umunsi ku wundi ku mipaka ihuza ibihugu byombi, gushyira ku murongo abantu cyangwa amatsinda y'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mpande zombi hakamenyekana imibare ihamye yabo bikazakurikirwa no kubakingira. Hari kandi no gutangira gutegura ubukangurambaga ku rukingo rwa Ebola buzatangizwa mu mijyi ya Goma na Rubavu mu kwezi kwa 11 cyangwa mu kwezi kwa 12. Mu nama y'uyu munsi hatumiwe n'abahagarariye abajyanama b'ubuzima muri buri karere kagize intara y'Iburengerazuba kugira ngo batangire basobanurirwe uko bizakorwa n'uko basabwa kwitwara. ibirimo gukorwa ku ruhande rw'u Rwanda bibanziriza itangwa ry'izi nkingo bigomba kuba bikorwa no ku ruhande rwa Kongo nk'uko impande zombi zaraye zibyumvikanye. Amakuru hajijwe rya Amerika ifite nuko Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda yamaze kwakira inkingo 2022 muzigera ku 2200 zahabwa, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhabwa inkingo 2500 zikazahabwa by'umwihariko abakora ubucuruzi cyangwa indi mirimo ibasaba kwambuka imipaka y'ibihugu byombi hafi buri munsi. Izi nkingo zigiye gutangwa ku nkunga y'abanyisi. Ku ruhande rw'u Rwanda, umushinga San Francisco ni uzashyira mu bikorwa itangwa ry'izi nkingo mu gihugu hose. Ministeri y'Ubuzima ikavuga ko izakurikiranira hafi inkurikizi z'izi nkingo mu gihe hari abo zagwa nabi. Muri rusange, Ebola iragenda icibwa intege ugereranyije n'umuvuduko yariho, nubwo abayandura bakomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu Rwanda nta n'umwe uragaragara. Abantu 3,152 nibo bimaze kwemezwa neza ko banduye Ebola kuva yadutse mu ntara za Kivu ya Ruguru n'iya Ituri mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Imaze guhitana 2,065, naho abandi 117 bikekwa ko ariyo bazize, mu gihe abayikize bose ari 1,048 nk'uko tubikesha Ministeri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakora mu nzego z'ubuzima banduriye Ebola mu bikorwa byo kuyirwanya bose hamwe ni 161, bangana na 5% by'imbumbe yabo byemejwe nabo bikekwa ko banduye Ebola kuva yaduka. Ni mu gihe abaganga hamwe n'ababafasha mu guhangana na Ebola bamaze guhitanwa nayo ari 41. Indi myanzuro iza kuva muri iyi nama turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana, urakoze. Mu Rwanda turaza gusubirayo mu kanya tubabwira ivya Israel yagirizwa kunekera u Rwanda, ariko imbere yaho mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aragarutse ku murongo wa telefone kugira atubwire ivyitanga imihoho vya Michel Kafando, ni intumwa ya ONU ku kibazo c'amatati ya politike ari mu Burundi. Claver, amahoro.
Amahoro neza, Diane, ninahaze.
Michel Kafando yari yagenywe ryari, yari amaze gukora iki kuri ico kibazo c'u Burundi?
Michel Kafando yahoze atwara igihugu ca Burkina Faso, yatwaye repansasa kibanza, yari yagenywe na ONU itariki ya 5/5 mu mwaka w'2017 kugira ngo aserike intumwa, abe intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi. Akaba rero yari amaze gukora itariki yari yagiye i Bujumbura ahura n'abategetsi batari bake harimo n'umukuru w'igihugu uwo mwaka nyene. Yari afashije kandi guhuza Abarundi, yarakoranye n'umuhuza mukuru Matata Burundi yaherutse gutaha Museveni hamwe n'ubundi bakorana Benjamin Mkapa. Barakurikije rero ibice bigera kuri 2 by'ibiganiro byahurije Abarundi yarusha muri Tanzania, ariko rero igice cya nyuma Leta y'u Burundi ntiyigeze yitaba ibyo biganiro, akaba ari nabyo mbere yashikije yarusha muri Tanzania ko byamushaguje cyo kimwe na Mukasa. Mu gutanga imihoho rero yavuga ati ngarakirije ngaha akazi nari nahawe, biryoshe ko ndangije, biryoshe ko mpeje akazi u Burundi bukabona amahoro, ariko bibaye ngombwa ko ndabigarukiriza ngaha akaba yabigiye akanama kabone kagezwe amahoro n'umutekano.
Kuba ata avuga ko ari byinshi bi atashoboye gushika, ko ni nayo mpamvu yatumye atanga imihoho, aratomora ati mvuyemo kubera iki?
Natomora neza ngo mvuyemo kubera iki, ariko we avuga ati nari nakoze uko nshoboye cyo kimwe n'abagenzi bandi kugerageza gusubiza amasasi ari mu Burundi atariko mvuyeyo hakiri akazi, ndetse kurangura kosa ibyo bikorwa hakiri akazi kenshi ko gukora arasikiriza ko mbere asize Leta yaramaze kumenyesha yuko itaje kutanga ibijyana bihuza Abarundi.
Hari n'abandi bamubanjirije, aho ndavuga nka Benjamin Mkapa yahoze arongoye Tanzania, wotubwira muri make nabo nyene uko bakuyemo akarenge?
Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania, wewe yarasomoye neza yuko ashavuzwe n'inyifato ya Leta y'u Burundi kubona isitanze igice bigera kuri 3 kuri 5 byose abahuza bari bateguye, bari bateguye igice 5, ariko Leta y'u Burundi igice 3 byose ntiyigeze ibyisaba. Akaba yatanze imihoho mu ntango z'umwaka uheze, aho yavuze ko n'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba bigeze bamufasha. We yavuze ati ndangirije ngaha akagitanze, ariko ngiye mbabaye kuko abona atageza guhuza cyane cyane Leta y'u Burundi ntiyigeze yisaba ubutumire bwanjye. Tukanavuga kandi ko n'imbere ya Michel Kafando hari abandi bari bamaze gutanga imihoho, akavuga nka Jean-Marc Benomas nawe yari yagenywe na ONU, nawe akaba yanswe na Leta y'u Burundi nyine mu mwaka wa 2016. Tugeze ko ONU ivuga ko hari intumwa 5 zose zimaze kurungikwa mu Burundi, Burundi bukabitera ibyatsi.
Pia Claver Niyonkuru urakenoye utwemere ko tuzakongera makuru yacu yo hanyuma ukabandanya udusesangura utubwira nibindi kuri ivyo vya Michel Kafando n'abamubanjirije. Tumira mategato hama duce tuja mu Rwanda tubabwira ivyineka rya Israel. Ikinyamakuru Financial Times cyo mu Bwongereza canditse inkuru cemeza ko Israel yahaye leta y'u Rwanda ikoranabuhanga ryo kuneka itumanaho rya WhatsApp ry'abatavuga rumwe nayo n'abanyepolitiki abaharanira agateka kazi na muntu n'amenyesha makuru. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yasomye ino nkuru aratubwira ibikwibiyemo.
Uburyo bw'itumanaho bwa WhatsApp bukoreshwa n'abantu bagera kuri miliyari imwe na miliyoni 500 mu isi yose, ikaba ariyo mpamvu ikigo cyitwa NSO Group gifite icyicaro muri Israel cyakoze akamashu gatata spyware kise Pegasus. Ako kamashu kakaba gashobora kwinjira muri telefone z'abantu ku isi hose muti bigenda gute rero. Iyo bakohereje kakicera mu mfuruka ya telefone yawe gatangira kubwira uwako kohereje aho uherereye, ibiganiro ugirana n'inshuti zawe, ingendo zawe, ndetse kakanafungura akuma gafata amajwi kuri telefone yawe ka mikro ku buryo gafata ibiganiro ugiranye n'abantu umuhuye. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Financial Times, hashize imyaka 7 ikigo NSO gishaka uburyo bunyuranye bwo kugeza ako kamashu bise Pegasus ku matelefone ashaka kwibasirwa. Muri uburyo harimo kohereza ubutumwa bugufi ariko bukubiyemo ahantu bagusaba gukanda wabikora ukaba wikururiye kabutindi bitihise, bakwereka urubuga bifuko usura waruganaho nabwo ukahahurira n'ishyano. Kuva ariko mu kwezi kwa gatanu nk'uko ikinyamakuru FT kibivuga, ikigo NSO cyadukanye ubundi buryo bukomeye bwo kugera kubakoresha WhatsApp nta rwiki kwe. Ntibigikenewe rero ko uwo bashaka yitaba telefone ako kamashu gatata karamwihamagarira kakiseseka muri telefoni ye maze kakayijagajaga amabanga yose kakayabangatana. WhatsApp yahise ishyiraho imyugariro ikomeye ku marembo yayo ndetse itangiza iperereza, ariko yabikoze abantu bagera ku 1400 bo ku isi yose baribasiwe nako kamashu kabahamagara ntigatume bitaba, ariko ubwo bwari uburyo bwo kubavogera ngo gacunge aho bajya n'ibyo bavuga cyangwa se bandika. Iperereza rya WhatsApp ntiryashoboye kwerekana ibihugu bikoresha Pegasus, ariko bwagaragaje nimero za telefone z'abantu bibasiwe. Muri abo harimo Abanyarwanda Kayumba, umunyamakuru Sula Nwamanya na David Batenga. Tom Wilson wa Financial Times yarabavugishije bose.
Each person had a slightly different experience.
Aragira ati buri wese afite uko abivuga, agatanga urugero ku munyarwandashi ati yatubwiye ko amaze guhamagarwa nako kamashu yatangiye kubona ibiganiro yagiriye mu mwiherero bisohoka uko byakabaye mu binyamakuru byo mu Rwanda, bituma yibwira ko hari abamwumviriza. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Citizen Lab cyo muri Canada bwerekanye ko nka muntu abanyamakuru abatavuga rumwe n'ubutegetsi wo mu bihugu 25 birimo Bahrain, Kazakhstan, Mexique, Maroc, Arabie Saoudite na les Emirats Arabes Unis. Ikigo NSO gikomeje kuvuga ko ubushobozi kabuhariwe cyashoboye guhuriza muri ako kamashu gatata ibugurisha ku bantu yabanje gusuzuma neza kandi bukaba bukoreshwa mu kurwanya ubugome n'iterabwoba. Umunyamakuru wa Financial Times Tom Wilson avuga ko atashoboye kubwirwa n'u Rwanda niba koko rukoresha kariya kamashu. Aragira ati leta y'u Rwanda ntiyatubwiye niba baraguze kariya kamashu cyangwa se bagakoresha, atari ku birashoboka ko bagakoresha mu bikorwa byo kurinda umutekano w'igihugu nko gucungira hafi ibikorwa by'iterabwoba no gukoresha amakuru yabonetse kugira ngo haburizwemo ibitero bitegurwa.
Prevent attacks or planned attacks.
Mwitangazo washize ahagaragara NSO iragira iti ubushobozi bwacu ntitwabukoreye kwibashira abanyamakuru n'abarengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. NSO ivuga ko mbere yo kugurisha Pegasus ku gihugu runaka ibanza gukora iperereza ryimbitse kugira ngo imenye niba ishobora kuzakoreshwa nabi, ikongeraho ko ibanza kureba niba igihugu gishaka kuyigura gifite amateka meza yo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'imitegekere myiza. Nongereho ko Facebook ikaba ari nayo yaguze WhatsApp ejo kuwa kabiri, yatanze ikirego mu rukiko rw'igihugu ruri mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Facebook irarega ikigo NSO cyo muri Isirayeli kuba cyaravogereye telefone z'abantu bagera ku 1400 buhakoreshejwe WhatsApp, kandi ibyo bikaba byarakozwe bisabwe na za Leta. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Rusta Nshimimana arakoze. Turahana gahindukira mu kanya, ariko imbere yaho reka tubanze tuje muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twerekeza mu ikambi ya Rusenda. Ayo impunzi z'Abarundi bahungiye muri iyo kambi bakaba babeshejeho no kurima, bavuga yuko imvura iri kwibononera imirima yabo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyifashe.
Aba Barundi bo muri ingambi yo mu Rusenda iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira bavuga yuko basanzwe bahinga mu kibaya cya Rusenda imirima yabo y'itomate, iy'ibigori ndetse n'iy'inyumbati yibasiwe n'amazi y'umugezi wa Rusenda ndetse n'ay'imvura imaze iminsi igwa. Mpawe n'Imana Perusi yarasanzwe ahinga itomate mu Rusenda.
Iyi mvura yaraguye cyane, imaze kugwa induzi ziruzura, imipira temba, imirima twarimye yose ikiratwagwa. Ubu turi mu gihombo, nta kintu na kimwe dufise, turahagera turumigwa n'urusazi ruduma gusa. Amatomati twari twarimye, ibigori twari twarimye, byose byaratwawe. Ubu turahonyera turifumbereje, nta kintu na kimwe dufise.
Sabushimike Josephu na Sinumva ya Serafina ba muri village ya gatatu yo muri inkambi batangaza yuko amafaranga bari bashoye mu buhinzi yose yahombye kubera imvura nyinshi yangirije ibigori ndetse n'imyumbati bari basanzwe bahinga.
Kwinjiye mu kiwombo kubera uwo murima ari impande y'uruzi zari kanetse ibiri. Ha mu uwo murima uratwagwa, waratwawe wose nta kandi bwo bya biri mu kugera aho byera aho umuntu avuna muga mu murima wose waratwaga kugeza ubu ntara kabona kamwe wahabona.
Mwari mwakoresha amafaranga angana gute?
Nk'ibihumbi mirongo ine cyangwa mirongo itanu. Ariko aho hose twinjiye mu ruhombo nta kintu na kimwe twakuyemo. Ayo gukotesha nawe twakotesheje ibihumbi mirongo ibiri birumvikanye ibi n'ibihumbi mirongo ine, byose byaba mu bihumbi mirongo icyenda. Rero urumva twarahombye, ubu ntitugira aho twikora, ariko tuzi ko tuhimiye iki kugira ngo tuze turonke nafi cyo tugira akamaro. Ariko uno munsi turifumbereje
nkungene bimeze, narimye karoze bimaze gucira nyuma ndima hantu ku gasozi, imvura iguye bica bitwaga ubwo mpera gukotesha kandi nayabuze.
Nyandwe Andre ahinga ruguru ya Rusenda iwe na bagenzi be, hari icyo basaba amashyirahamwe mu ngamba ashinzwe impunzi.
Jeno saba yuko senere yofasha ikandonsa umurimo watwawe kuko narahombye cyane, bakaduha icyo dufasha kuko icyo tworiye imbuto n'udufaranga twadufasha mu kurima ko twatanze amafaranga turakotesha n'ababembe tukora udufaranga muri yataye yataye tukaca tukongera tugafata yataye n'ubundi akandi gate gasigaye tukaca tukarimisha ya nkuko ibyo y'imvura ikijyana byose ya myumbati yose yaragiye yose nta myumbati n'umwe urimwo. Niyo mpamvu dusaba yuko badufasha imbuto n'udufaranga twadufasha kugira ngo dukoreshe turabye ko tworima.
Wari witeze kuvanamo ibingana gute?
Niteze kuvanamo yari amakaro atatu gushyira amakaro atatu, ndashaka gufata ikarime nkayifungura izindi kare z'ibiri nkazifatisha.
Ukazivana amafaranga angana gute?
Mu ikarime tuyigurisha ibihumbi ijana.
Twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya DRA ari naryo rishinzwe gufasha abahinzi bo muri iyi nkambi kugira ngo batubwire icyo bateganya gufasha aba bahinzi bahuye n'iki kibazo. Ntibyadukundira, mwamenya yuko ubusanzwe impunzi z'Abarundi zo muri iyi nkambi zikunze kwitabira ubuhinzi bw'imboga, imyumbati, ibigori ndetse n'ibijumba mu rwego rwo kunganira ibifungurwa bahabwa n'ishyirahamwe rya PAMU ndetse no kwikemura ibibazo bagenda bahura nabyo muri iyi nkambi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabo arakenewe no ngaduce dusozerera, ariko badufatiye mu mva he no mu njahe ngende ndabibukije ko bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu Burundi n'umushoferi wabo bagiye kubandanya bapfunzwe. Sentare nkuru y'intara ya Bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanya. Watanguje ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe yabwije Ijwi ry'Amerika ko ari inkuru y'incamugongo ku banyamwuga. Makoze nshuti bakunze kutwumviriza, yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer Joe bafatikanje muhinga bw'ivyuma je mwumva kuri mikrona Lidiane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje bandi turi kumwe mu ruganda rurashikiriza makuru ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika tuvuze kuruhanirwa twongera tubatumira mu biganiro vyacu biri imbere muri ivyo harimo muri isanga y'igice saha 10 saa 12 amakuru azobagezweho mu karere igice saha 1 n'iminota 30 nayo ayagezweho ku isi byose mukabisanga no kuri YouTube ariyo VOA Radio yacu.